Imuva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mahoro nshuti muduteze amatwi muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe.
Mugihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gufa ku bwinshi kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwara bagwariye mu nzara
nta usohoka gucingero turi nko mugasho tekano twogiye gucingero mu banyagihugu mugihe tutaza gucingero inzara turayifise biragaragara.
Abanyi bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Kamanyura bavuga ko inzara igiye kubomora nyuma yaho ishami rya Onugita impunzi RCR ribakatiye ibiribwa bahora bahabwa. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasavye abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutadindiza imyiteguro y'amatora no kuyatunganya nk'uko bavyemeye mu mpera z'umwaka twaraye turangije. Ivyo yabivuze muri raporo yamashikiriza inama ya ONU hijeje umutekano ukamezi ane aheze kwikogwa vy'umurwi wa MONUSCO ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Majambo yiwe yagize ati nduguruye twa mugina twiheje uko icuka ca politike cifashe muri Kongo birashoboka ko amatora arindiriwe igihe kitari gito ahungabanwa nugaye twa mugina. Leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo mu ntira z'umwaka wa 2016 barumvikanye ku masezerano asaba Perezida Joseph Kabila kuva ku butegetsi nyuma y'amatora yari kuba muri 2017 ariko hico kiringo c'amatora cagumye cigizwa inyuma bituma habicuka kibi mu vya politike kandi biyumvira ko Kabila agomba kuyongera ibindi biringo kugira ngo agume ku butegetsi. Abimukira baharugwa hagati ya 90% baraburiwe irengero ryabo mwibahari Mediterane nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye ku nkengera za Libya. Ivyo vyatangajwe kuri wa kabiri n'abasirikare ba Libya bacungera inkengera z'amazi bisunze amakuru bahawe n'abadokotse. General Ayub Kassem avugira igisirikare ca Libya hagikorera mu mazi yavuze ko ubwo bwato bwarimwo abarenga ijana ariko 17 gusa barimwo abagore nibo bashoboye gutabarwa. Avuga kandi ko bwibiye ku nkengera z'igisagara ca Alcoms kunwa kabiri ku kilometero ijana huva mu buseruko bw'umwa mukuru Tripoli. Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yaraye atangaje ko agiye kugena komisiyo y'ubucamanza yaririndiranwe igishika izoba yijeje gutohoza ku biturire bivugwa ku burongozi bukuru bw'igihugu amaze amezi yagirizwa ubwiwe. Iyo komisiyo yari imaze amezi atari make isabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Ni ingingo ifashwe nyuma y'umwaka hasohowe raporo irega umukuru w'igihugu Zuma ivyaha vy'ibiturire no gukoresha amafaranga ya leta ku nyungu ziwe bwite. Mu kwezi guheze niho umushikirizwa manza wi Pretoria yategeka Zuma gushiraho iyo komisiyo mu kiringo kitarenze iminsi 30 ivyo yemeye abanje gutera igere ku munsi wa Mungu. Naho inama nshingamateka yari yavuze yuko igiye kwigwa n'imkwiga nimba Perezida Zuma yovanwa ku butegetsi canke akabugumizwaho ingingo yabo ikaba aritezwe kwiza kumenyekana uno munsi canke ejo. Radio ya Amerika murayumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana ivyacu muce ku rugagwa internet yacu ari we zitatu akaburungu radio yacu vowa.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vowa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze impunzi z'abarundi zahungiye muri Kamanyura majepfo y'umuji wa Bukavu zitangaza ko zugarijwe n'inzara yatewe nuko ishami gita impunzi ku isi RCR ryahagaritse imfashanyo y'ibifungurwa ryahora ribaha izo mpunzi ahanini zigizwe n'abayoboka umwigeme Zebia banse kwakira imfashanyo za RCR mu gihe bato kwemererwa kuzakira batarinze kwandikwa umunyamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru.
Inzara ivugwa muri iyi nkambi igaragarira n'amaso y'abagana aho izi mpunzi zikambitse mu Kamanyura, aho usanga mu marembo y'iyi nkambi hari impunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu mazu n'abaturage b'abakongomani kugira ngo zibone amaramuko.
Kindi twagurisha n'amakinga ngatugurisha n'amamatera yose turagurisha kubera inzara nyine.
Nkiriya ni matera iri ku isoko, nkiriya matera bampaye ibihumbi 20 yari iciye ibihumbi 50 kubera inzara nyine.
Aha nta kintu na kimwe tutagurisha, ibintu byose turabigurisha guhera ku masafuriya jenye nkanje n'impunzi ndose uyimwanda yigurisha kubera ahenzara ni nyinshi n'isahani ndira ko ndashaka kuyigurisha hasi yere no kuvuga nta kintu na kimwe kiduha.
Abandi nabo bagenda basaranganya ibiribwa bike basigaranye mu mazu.
Twahora duteka mu masafuriya manini kuko ufise nk'umuryango w'abantu 10 wakiteka mu isafuriya nyene ubona kubagaburira kuko indya zaraboneka tugafungura tugahaga ariko ubu cugabanya n'ubu gicanye ariko aramarirwa twasigaranye.
Umuvugizi w'impunzi z'abarundi ziri Kamanyura ryo n'izinyandwi yabwiye ijwi ry'Amerika ko bafite ikibazo cy'inzara kuko ibiribwa bari basanzwe bafungura hase rimaze icyumweru cyose bihagaritse kubera yuko banze ubusabe bw'iryo shyirahamwe ryo kubarugwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ihagarikwa ry'inkunga y'ibiribwa n'inkwi ndetse n'ubuvuzi ishyirahamwe rya hase ryari risanzwe ritanga Kamanyura kaba riteye impungenge impunzi ziyakambitse
mu gihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gufa ku bwinshi kandi nta kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwa bagwariye mu nzara rero kubera nta mikoro dufise twebwe twasaba basi baze baduterere mu guhamba abacu mu gihe botangura kwicwa n'inzara cyane cyane habuze amaserikare baduhe n'ivyo birago kuko twe nta kintu cy'uburyo dusigaranye muri ikamyi twe twahora twimenya byose
tumaze gushanga turugoranye nta usohoka gucingero turi impo mu gasho tega no kugiye gucingero mu banyagihugu mugero tutaza gucingero inzara turayifise biragaragara.
Mu kiganiro ubuyobozi bwa seri mu mujyi wa Bukavu bwagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bwirinze ko dufata amajwi ariko bwemeza yuko bahagaritse imfashanyo bari basanzwe batanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura usibye ubufasha bw'amazi bazisigiye kugeza tariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ubuyobozi bwa seri Bukavu bukomeza kugaragaza ko impunzi zakenera imfashanyo izajya mu nkambi z'agateganyo ikakirwa kimwe n'izindi mpunzi z'abarundi haseri sanzwe ifashirizayo mbere yuko zijanwa mu nkambi yo mu Rusenda n'iyi Murongwe ziri mu karere ka Fizi. Mugihe haseri yahagaritse imfashanyo abayobozi bizi impunzi ziri mu Kamanyura basaba abandi bagira neza ko babagoboka kugira ngo barengere ubuzima bw'impunzi bayoboye.
Tusaba abagira neza ni ukuvuga n'amareta ibihugu byumva byoshobora kwakira umuntu nka twebwe atemere iyo biometri turatakambye turasemereye turakomye akamo kugira ngo baze badutabare batujane iwabo twebwe dusaba aho twirimira nta kindi kintu kirenze ngaho dusaba duhe baheze batwere kitongo twigiremo turime gorore gushikaho tutubona umutekano kwiye mu gihugu cy'amavukiro yacu dusabe gusubira iwacu.
Rero twashaka gusaba uyo wese yumva azi umuntu icarico kuko mu minsi yaheze baratwagirije ngo turabarobere uno munsi umuntu ari karibaza mbega ko ninzara yica twe nta kigwanisho badusanganye nta muntu numwe kuva dushitse Kamanyura aratwitwara avuge ko twamukoreye ikibi none uno munsi ko batwicisha inzara bataniye he nico kirobere ni kuvuga ngo nibahaguruke baha uyo wese afise umutima w'ikigongwe agarukira iki gihugu cy'Imana kiringaha azobagize neza Imana izo bimuhembera.
Inkambi yo mu Kamanyura irimo impunzi z'abarundi zigera ku 300 zigendera ku myizerere ishingiye ku mukobwa zivuga yuko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngenda ku Mana Zebia yadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Tukivuga ivyi impunzi z'abarundi leta ya Tanzania n'ishami mpuzamakungu gitaha impunzi RCR vyatanguye kwandika impunzi z'abarundi zo mwaka w'2019 1972 zahungiye muri Tanzania zishaka kuronka ubwene igihugu. Umumenyesha makuru mushasha mu ntara ya Kigoma muri Tanzania James Rovin aradubwira ibindi kuri no nkuru.
Uwo mugambi watanguye mu ruko kwezi Mutarama kandi ukazorangira hati y'indi zitarenga zitatu. Leta ya Tanzania isaba yuko izo mpunzi zose zo kuyandikisha kobera bazosigara batiyandikishije inyuma yaho bazoronka ingorane. Pierre Nijejimana na Jacques Niyomwungere basaba igihugu cha Tanzania ko cogira bwango uwo mugambi kugira ngo bakore ibyo bateze imbere n'amahoro ataki batesha umutwe.
Tuongeza juhudi kila mlengo aweze kufikia. Hii ni hatua ya mwisho.
Leta ya Tanzania ikore bwango iduhe karanga muntu kugira ngo ikore imirimo yacu atangorane. Urabona ko twaje hano kera tutakimenya niyo twavuye. Kuva kera mu myaka ya 2022 turi hano baguma batugora tutalima na mahoro. Turasaba baduhe izo karanga muntu tube abatanzania kubera hakuntu tusubira iwacu twavuyeyo kera n'imiryango yacu ayo tuyibuka
kwa upanga wako.
Tony Liza numukozi wa leta ya Tanzania akurikirana ibijyanye n'impunzi mu ntara ya Kigoma yavuze yuko ahantu izo mpunzi zo kwiyandikisha bari mu makomine kandi agasaba yuko hata mu Tanzania yo kwinjiramo n'abarundi bari mu makambi muri iki gihe.
Na kituo chetu kwa hapa Kigoma kwa usajili na uhakiki itakuwa ni NMC, lakini kuna vituo vingine kama
Kinyanza ahantu tuzakwandikishiriza impunzi za kera ngaha mu ntara ya Kigoma azoba ahitwa NMC ahandi ni Kinazi na Iragara. Uzagenda hose kugira ngo abarundi bose baje kuva kera bandikishwe, abashaka gutaha bagende n'abashaka karanga muntu ka Tanzania bakaronke.
Haitawahusu raia wa Tanzania, haitawahusu wakimbizi kutoka kwenye makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mtendeli, haitawahusu. Lakini vile vile kwa wale wa kutoka kwenye makazi ya zamani ya Uliankulu, Katumba na Mishamo hayatawahusu.
Umuyobozi wa leta ajejwe n'umutekano mu ntara ya Kigoma Charles Paranjo avuga yuko umugambi uzagenda n'amahoro kubera leta ibikurikirana cyane kugira ngo imenye abantu ifite n'abashaka gusubira mu gihugu cy'amavukiro.
Serikali ya mkoa wa Kigoma imejipanga
leta mu ntara ya Kigoma dushaka gukora aka kazi gahere n'amahoro.
Iko tayari kushirikiana na ITIM.
Umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu UNHCR kubijejwe no gufasha impunzi Sabina Roga asaba yuko abarundi bose binjiye muri Tanzania mu mwaka wa 1992 n'imiryango yabo bo kuyandikisha gutaha cyanke kuguma muri Tanzania bagahabwa karanga muntu.
Kwa mtu akiamua kukaa huko kwa sababu kituo kiko mbali,
uzo chikwa wewese naza tubaze muzozane imiryango yanyu yose tulebe ngene igenda kubera ushaka abantu bose baba hano babeho tubazi kwara bacu cyanke kwari
ile uhalali halisi.
Ibyo bikogwa byo kwandikisha abarundi ba kera bashaka kuguma muri Tanzania cyanke bashaka gutaha bizokogwa mu ndwi zitatu. James Jovini, ijwi rya Amerika, Kigoma.
James Jovini rero avuga igiha kiri hagufi kirundi n'ikinyarwanda muzuza muramwumva adushikiriza amakuru havugwa ku mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cha Tanzania hamwe na abakongomani. Tuacari mu gisata c'impunzi, umushikiranganje ashinzwe impunzi muri Uganda atangaza ko igihugu kimaze kwakira impunzi zituruka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigera ku 600 mu kiringo kidakwije ukwezi. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi niwe yaduteguriye inkuru ikurikira.
Ukurikije umuryango ushinzwe impunzi HCR, impunzi nshasha zituruka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwinjira mu gihugu cya Uganda ku itariki ya 19 mu kwezi gushize. Inyinshi muri zo akaba ari abagore n'abana bato kandi akaba zicumbikiwe mu nkambi ya Chaka ya kabiri mu ntara ya Cyegegwa mu burengerazuba bw'igihugu. Kuva icyo gihe kugeza n'aya magingo, impunzi zingira mu gihugu umunsi ku wundi ziturutse cyane cyane mu karere ka Beni, kandi abahunga akaba bavuga ko abarwanyi bataza baribo bagaba ibitero mu turere bakomokamo. Ukurikije minisitiri wa Uganda ushinzwe ibibazo by'impunzi Bwana Musa Echweru:
"Just a few weeks ago, from December up to yesterday, I had received 6,401.
Ati mu byumweru bike bishize uhereye mu kwezi kwa 12 kugeza n'uyu munsi tumaze kwakira impunzi 6,400 zituruka cyane cyane mu turere twa Beni zinjira muri Uganda zikiye ahantu hatatu. muntara ya Kisoro ku mupaka wa Bunagana muntara ya Bundi buryo hamwe n'izindi ziheba zigakoresha amato atemere gutwara abantu zikaje gukira mu nyanja ya Albert zinjira mu ntara ya Hoima. Nyamara ariko umubare munini w'izimpunzi shasha z'abakongomani zihunga watangiye kwiyongera nyuma yaho igisirikare cya Uganda kirwanira mu kirere cyatangiriye kurasa mu turere twa Congo dukekwa kubamo ibirindiro by'intagondwa za Allied Democratic Forces ADF mu magambo magufi zimaze igihe kirekire zirwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko zihisha mu mashamba ya Congo. Leta ya Uganda ni ya Republika na Demokrasi ya Kongo bemeranyije kuri ibyo bitero nyuma yaho abarwanyi ba ADF baketswe kuba aribo bishe abasirikare mpuzamahanga bacunga amahoro muri icyo gihugu bakomoka muri Tanzania bari muri ako karere. Mbajije Ministri Musa Echweru niba ibyo bitero by'igisirikare cya Uganda byaba aribyo birimo gutera uku guhunga. Ministri ati:
"They have not indicated that to me. What they have indicated to me is that they saw armed people."
Ati: "Ibyo ntabwo bigeze babitubwira. Icyo bavuga nuko bagiye babona abantu bitwaje ibirwanisho baza bica abavandimwe babo bafata n'abagore ku ngufu. Ntabwo batubwiye ko ari ibitero bya Uganda. Ndumva icyo kibazo ari igisirikare hamwe na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ishobora kugisubiza. Ibindeba ni ukwakira impunzi no kuzifasha nk'uko bisabwa n'amategeko mpuzamahanga." Igisirikare cya Uganda kivuga ko gifatanyije n'icya Congo cyarashe amakambi 8 y'abanzi ba ADF mu burasirazuba bwa Congo hamwe na Kivu y'amajyaruguru kikica abarwanyi basaga 100. Cyongeraho ko ari nta musirikare n'umwe wa Uganda uri ku butaka bwa Congo ku bitero byabo bikora bahagarariye ku butaka bwa Uganda. Ariko nanone bigaragara ko abarimo guhunga benshi baturuka muri ubwo burere bw'ibitero byo guhasha umutwe wa ADF byagabwemo. Leta ya Uganda itangaza ko ubicumbi cy'impunzi saga imiliyoni imwe n'ibihumbi ijana akaba ari impunzi zituruka muri Sudani y'Epfo, izisaga 200,000 nazo akaba ari z'abakongomani. Bivuze ko ubu Uganda ari igihugu cya mbere gucumbikira umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika kandi kikaba igihugu cya gatatu ku isi hose. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda unaho dutandukire amakuru avugwa mu ntara duhereye mu ntara ya Bubanza neza na neza muri zone Gahongore kumine Mutakataka havugwa ikibazo cy'ubutaka aho abanyagihugu batari bake bahisemo kuja kubaka ahasanzwe hashingurwa abantu. Umenyesha makuru Ijwi rya Amerika Diane Ndonse ni wadushikiriza ino nkuru.
Imijyango ishika kuri 40 nibana nimva zo mwitongo ry'abapfuye y'Igahongore muri zone Mutakataka ya komine Kayanza. Amaza mwamwe akikujwe nimva hijya no hino. Ku ruhande rw'akarere ka Gahongore gahanurubibe n'akarere ka Shara ya kabiri ngereranije hagati y'inzu nimva hari nk'imetero imwe canke zibiri. Ndabona kandi impene ziziritse kumva ziri haruguru y'inzu. Hano kandi hejuru y'imva hari n'abana bariko barakina. Bamwe mu banyagihugu babana n'izomva bavuga ko atangorane zibatera. Aha bakavuga ko bamaze kumenyerana kubana n'abapfuye kandi noneho kubara abantu nkabo.
Twe nta ngorane dufise kubisanzwe, twaramenyereye kandi nta n'ingorane zihari. Nta n'umuntu aragwara kandi twahamaze imyaka 3 nta muntu arahagirira ingorane, nta muntu arahagirira isanganya. Twe twabaye neza, abo bari bameze nka twebwe. Ni nk'uko n'ubu nshobora kugira isanganya ubunyene bakanshyiraho nyene.
Bari bandangiye ngo nubake ka Burende, ntabwo hari imva nabona mbona menga ni heza. Ntamva zari zihari mugabo imva nkabona ziri haruguru, izindi imbere uko, izindi ziri hefu mugabo niho imva nubu kandi njamye ntacyo numva kinkangagura sabure ngo ndote nabi zenga ndota neza nokuri
aha ku ruvumvu harakaburi nditegereza abantu niho bari twicyo rero cyose cyotuma kidutera ubwoba abantu tubana nazo mukabu nazo zizimangana ngoko ntajya zazimangana
aba banyagihugu baba muri iyo tongo ry'abapfuye bavuga ko bashima cyane kuba abajeje intwaro barabemereye kuhaba
ndabasimira n'ukuri kuko nubatse kaburende nk'abandi akabamwe atabakankuyemo ese gusa byohinduka mu nyuma kandi kubaho nihomba
ibyo babivuga bafatiye ku buzima bwo kutagira amatongo yo kubamwo bari babayemwo imbere kuharonka abo banyagihugu baje bava muri zone bubanza mitakataka na muramba ya komine bubanza bagizwe n'abahutu n'abatutsi hamwe n'abatwa niyo nkuru Godeliva umwe mu baba kuri iryo tongo ry'abapfuye avuga ko yararaguza kukuburaho yubaka inzu
je nara hantu nyene naza ndasaba indaraho bwije amaze kubona yuko nyene abantu batagira aho baba ariko barabaha ahantu baba ngaha nanje narasabye barampa ubu rero n'ukuri je ndaryama ndabyuka kurondera rasiyo nyene nkataha nkabona burake
nubwo biri uko abo banyagihugu baba mu itongo rya komine ryagenewe akaburi musitaneri wa komine bubanza Kazovio Francois avuga ko abo banyagihugu bahahawe n'abatwaye iyo komine imbere yuko ayitwara avuga kandi ko bahahawe kugira ngo bazitire abihagira amatongo ya komine musitaneri Kazovio Francois abandanya avuga ko abo banyagihugu bahavuye barengera akarimbi beretswe kandi ko bagiye gusubira kubashingira kandi
hanini yaki nk'itongo rya leta hari abantu biyagurira akarimbi usanga rero hari umuntu ari impande y'iryo tongo ugasanga yiyaguriye ko ababona uko atari tongo ry'umuntu bashobora guca baburana aho baragezageza gucamwa abashobora dusekite ugasanga yihaye nk'imetero zirenga ko tugira tuce tuhashinga akarimbi ku buryo ta muntu azoca arengera ko karimbi ko twamaze gushinga akarimbi abantu bacabona uko hari akarimbi
amakuru dukura mu bajeje intwaro muri komine Kayanza avuga ko itongo ry'igahongore rya komine bubanza ryagenewe akaburi ripima ihegitari zitanu muri kino gihe abanyagihugu batijwe ihegitari zibiri ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Dusubire mu ntara ya Bubanza ariko komune ubutuje igihanga ahaborozi b'inka za kijambere bafise ikibazo cyo kuronka aho baraza inka zabo menyesha makuru wacu ibubanza Evariste Nzikobanya nka yaratubwira ibindi kuri no nkuru
Komine Gihanga iri mu ntara Kamayimbo iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati Imbo Centre mu Gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga Mufasoni Gatarina na Himana
inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46 ariko rero urabona uko buragiro bwagiye burahinduka aborozi benshi barimbwa bakimukiriyo za gatumba bakimukiriyo za kibitoki kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza ariko ziyerera kwa kundi nyene inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20 ariko rero inzungu zirakarigwa no musi ubwiye ugaharura ugasanga nikigitigiri ejo usanga inyana nyinshi zirakunda gukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbizijyaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zazo zirakunda gutakara cyane
naho igiharuro by'inka za kijambere ari gito muri komine Gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere ibyo bikaza byunyugwa nuko inka ziherutse kwirukanwa mu ishamba cimeza rya Rukoko ryahora ruburaro n'uburagiro bw'inka hatunga Imana Jean Baptiste n'umworozi w'inka akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine Gihanga
twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu mugabo ikibazo dufise muri komine Gihanga nuno munsi leta ico kibazo ntiragikemura ayo mavirage rero turimo hari haho abusanga bafise metro 15 ku 30 nuko uvuga ni parcelle de case na toilette n'igikoni gusa ntugira aho ubakira inka izo za kijambere ariko baravuga kuko twadutunzwe n'urukoko kenshi aborozi wabamuhira inka zikaba mu rukoko akaborozi ibera
mustandari wa komine Gihanga aratahura inyidogo yabo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora mustandari Leopold Ndayisaba
kare inka zahora zirisha mu rukoko amashamba yarahari ubwatsi bwari buhari mugabo uwe abanyagi kukubyukuru yaborozwa baramaze kwane uko atawundi muti atari gutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza byarukoko
umugambi wo guhamagarira barundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore no mugambi wa leta ivyo bivugwa na Sengiyumva Dieudonné arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu
hari itegeko riko riratorwa ushaje n'ubwo bworozi bwashizeho kuko inka zose zitegezwa kororerwa mu nkongore kuko ugomba korora kijambere ntabacorora zanka zingwiza mu nkongore zigenda zitonza umuzo anako n'uburagiro bwarabuze amashamba ya leta yose bararagiye mugabo kugira ngo ivyo vyose babikingire ubu turindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bari twemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore kwayo makenga rero wumva bafise nawe wari wewe ntureka kugira amakenga mugabo kuneza y'igihugu kuneza ya environema kuneza y'aborozi bo nyene barakwiye kubitahura kumva yuko korera mu ruhongore ariyo nzira yonye nishoboka kugira ngo dushobore gushika kuri zanka za kijambere borora nke mugabo kororeze guhumwimbu ugaragara uboneka
abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimo izidatanga umwimbu uhagije uwajejwe kugwiza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbu Sengiyumva Dieudonné agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kugwanya izo zinjira zidatanga umwimbu Igihanga mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Mukanya turahava dusozera ariko imbere yuko duhana gahindukira tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda naho ahakoraniye inama ihuza inzego nkuru z'ico gihugu igamije kurwanya ibiyayuramutwe n'impanuka zo mu mabarabara zitandukanye umenyesha makuru wacu Claude Ganza ni wari korakurikirana ino nkuru turi kumwe ku murongo wa telefone Claude amahoro ngaho mu Rwanda
amahoro byana
iyo nama izo nzego zitandukanye z'igihugu yahuje nizaye
Ninzego zirimo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ministeri y'ubuzima inzego nkuru za polisi ndetse n'iza gisirikare hamwe n'inzego z'ibanze n'ubuyobozi bw'intara ikibazo cy'ibiyobyabwenge iyi ntara muri rusange bavuze yuko kisanzwe gihari kandi kiri hejuru ariko cyane cyane nko mu mwaka ushize bavuga ko bafashe urumogi toni imwe n'igice z'urumogi ndetse n'abantu bagera kuri 500 bakaba bakurikiranyweho iki cyaha ni byagaragaye mu mwaka ushize gusa ari nayo mpamvu yatumye bafata ingamba zo guterana nyine bakagira ingamba bafata kuri iki kibazo cyane ko akagasi ka Rubavu n'akamuhanga mu ntara y'Anakakirehe mu ntara y'Amajyepfo niko turere bigaragara ko ngo mbukiramo urumogi rwinshi cyane ruturutse mu bihugu bituranye by'u Rwanda.
Ubwo urumogi rugera ku itoni rwafashwe muri uyu mwaka uheze rwafatanywe abanyamahanga rwafatanya abanyarwanda cyane.
N'abanyarwanda bagiye barufatanwa ariko bafite ukuntu bakorana n'abaturutse hanze nk'abaturuka muri Congo hari abarwinjiza banyuze mu Kivu n'ijoro bo bakoga bakarwogana abandi bakarwambutsa mu bundi buryo ariko bavuga ko muri rusange abafashwe izo toni zafashwe toni imwe n'igice ari nkeya cyane ugereranyije n'ishobora kuba yaratambutse ikabaca muri umwe ikinjira mu gihugu ndetse n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze ko no mu mujyi wa Kigali barufata rwinshi ariko ko ahanini ruba rwarinjiriye hano mu karere ka Kirehe mu majyepfo y'u Rwanda
hari ingingo zirafatwa kugira ngo ibyo byo bya bwenge bitandukanye bihashwe biranduranwe n'imitsi
ingamba zafashwe ni nyinshi zirimo kwiyemeza yuko kuva ku rwego rw'umudugudu ku rwego rw'ubuyobozi rubanziriza izindi habaho guhererekanya amakuru ndetse no kugera mu baturage bakabegera bakakangurira ububi bwabyo ku buryo habaho gutanga amakuru byoroshye hanyuma abarucuruza abarunywa n'abarwambutsa bose bakaba bafatwa ku buryo bishobora gukoma mu nkokora umuvuduko w'urumogi rwinjira mu gihugu ndetse n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye bitari urumogi gusa
Claude Ganza ndakure kubandanya ukurikirana iyo nama hamuraza kutubwira amakuru ari imbere vyerekeye impanuka zo mu mabarabara naco ico bazoba babivuze ko aba bategetsi bari muri iyo nama
Nakushimiye Diane n'abakurikije muri Amerika.
Akaba ari rero no kuri kino kiganiro na mugenzi wanje Claude Ganza duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nchuti bakunze mwari ko muratwumviriza mwakenuye byimva mutima yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu hamwe na ingenieur Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe nanje na bateguriye nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubire ejo nkaho twahereye masaha imbere hijo rya Amerika rirako rirabatunganiriza ibindi biganiro mu kirundi n'ikinyarwanda saa 10 muraza gushobora gukurikirana ikiganiro mu risanga murabahagufi rero ya maradio yanyu kugira ngo nikize kubacika.